imfashanyo y'amafaranga ringi miliyoni amajana 856,000 y'amafaranga y'u Rwanda Ishirahamwe HCR gita impunzi ryahawe azofasha impunzi z'abarundi cyane cyane iziri mu ikambi y'amahama. Umuvugizi w'ishirahamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi mu Rwanda Elise Villechalane yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyo mfashanyo yatanzwe n'igihugu cy'Ubuyapani izoshyirwa mu gisata cy'amagara meza hamwe n'igisata cyo gukingira impunzi.
Donc ça nous aide à maintenir notamment l'accès des réfugiés.
Elise Villechalane ati ni imfashanyo izo dufasha kuvura impunzi ziba mu ikambi ya Mahama kurondera imiti ikwiye kurungika abarwayi barembye kwivuriza ku bitaro bikomeye mu gihugu, harimo kandi kwandika no gushyira ku ntonde impunzi, kwandika abana bavutse, kwandika abashasha basaba ubuhungiro n'abahunguka, hamwe rero no guha izo mpunzi ibindi bya nkenerwa byihuta kugira ngo bakingirwe mu gateka kabo. Hatibagiwe gukurikirana nk'abana baje ku ishuri gushika no muri za kaminuza n'ibindi. Guhera muri uku kwezi kwa gatatu abaserukira iryo shyirahamwe cyo kimini kigega kijejwe ibiribwa PAM ari nacyo kigaburira impunzi baratangaje ko imfungurwa z'impunzi zigiye kugabanuka kubera ubukene bw'uburyo, zongeye amafaranga yahora ahabwa impunzi imwe yo kugura ibya nkenerwa yavuye ku yarenga gato 700,000 aja ku 300,000 n'amafaranga 40,000 y'u Rwanda. Abarundi baganiriye n'Ijwi ry'Amerika mu ikambi ya Mahama bemeje ko byatumye inzara iba nyinshi. Ubu HCR yaronse imfashanyo abo barundi bifuza ko hogira icongerwa ku mfungurwa bahabwa.
Nukuri ikibazo cy'inzara kitumereye nabi. Ubushize baduhaye 300,000 n'amafaranga 40,000 y'amanyarwanda. Mana turi gusenga Imana irebe uko idufasha ko nukuri kose hogira n'ikindi kintu kiboneka. Ilitiro y'amavuta iri kugura 200,200, ibishyimbo rekada ikiro kigeze ku mafaranga 400, ikiro cy'ubugari kigeze ku mafaranga 600, uharuye 300,000 ntabwo nta nubwo byomara n'imisi n'ukuri kose ntibikunda. Aho ntitwavuza kumwe akagaze ko mu iminsi kari kuboneka Imana yadufasha barari kukabona bakakadufashisha. N'ukuri biragoye, umwana agiye ku ishuri anyoye agakoma nikararira mukaryama gutyo tumeze nabi cyane rwose.
Yamara umuvugizi wa HCR yabakuri inkoni ku gishyitsi ko ataragira ko imfungurwa zagabanijwe zisubira kongerezwa, kuko n'ubu ayo mashami mpuzamakungu amenyesha ko agikenye ibyo gutunga impunzi. Elise Villechalane yongeye ati n'iryo gabanywa ry'ibiribwa rizogumaho naho twaronse iyo mfashanyo. Ikibituma ni uko n'ubu ikigega PAM kitararonka uburyo bukwiye bwo kubagaburira nk'uko byahora kera. Yamara tuguma tudodora hirya no hino. Nk'ubu hari inama yabereye ngaha mu Rwanda y'abafasha muri icyo gisata, twarasubiye gusaba ko amakungu yofasha agasanga uburyo. Hari n'iyindi iheruka gutunganywa yabereye mu karere. Ubu twababwira ko nka HCR imaze kuronka uburyo butarenga ibice 3% gusa by'amafaranga twari dukeneye kugira ngo dufate mu mugongo impunzi z'abarundi. Murumva ko natwebwe nk'abandi bose mu ntango z'umwaka tuba dufite ingorane z'uburyo. Kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze, abarundi barenga 170,000 baramaze gutahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro bavuye muri iyo kambi ya Mahama. Bamwe mu mpunzi bemeza ko hari abafashe iyo ngingo yo gutaha kubera inzara.
Ibyo garama ntibidukwira, n'abantu benshi kabisa barazi ko mu Burundi atamutekano hari. None bariko bariya bavuga ati ashaka no gupfa no gupfa. Nta 300,000 byotunga umuntu, 100 ku munsi ntabwo ritunga umuntu. Icyo bintu kabisa birabaje benshi nako bariko biyandikisha bazofuma ende kugwa mu Burundi ngo ntibaze bicwe n'inzara bari ngaha. N'ukuri mudufashe aho mudodora hose muri hasere barabe ikintu bakora. Ayo mafaranga ariko yarashivuta abantu. Ubu mwana uramuraba hariyo nabo usanga baryamye babuze n'agakoma banywa, ibintu ugasanga birakomeye. Ubuzima rero bwabaye ndabi.
U Rwanda rumaze indwi zirenga zibiri rutanguye gutanga incanco zikingira ikiza cy'umugera wa corona mu gihugu cyose. HCR rirashima ko n'impunzi zashyizwe muri uwo mugambi, ndetse hakaba hari abatari bake bamaze gukingirwa. U Rwanda rusigayemo impunzi z'abarundi zirenga gato 158,000, abarenga 447,000 baba mu makambi y'impunzi nk'uko bitangazwa na HCR. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.